Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse neza nshuti mwese banywanyi mu duteze amatwi ikaze mu makuru yacu muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aya makuru reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na Alois Bigirimana.
Koze Edi. Ababuranya wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu rubanza ruri ko rurabera muri Sena ejo ku munsi wa gatatu baratanguye kwerekana ibyemeza bimurega batororokanije. Bavuga ko Trump atari umwera ku migumuko yabaye ku nyubakwa y'abashingamateka Capitol mu kwezi guheze. Igihe abashingamateka n'abasenateri bariko baremeza intsinzi ya Joe Biden mu matora yabaye mu kwezi kw'icumi na kumwe. Umushingamateka Jamie Ruskin arongoye umugwi w'abashingamateka b'abademokrate bashikirije ibirego hamwe n'abandi bagenzi we. Bavuze ko Trump yagomoye ingabo ziwe zirajya gutera iyo nyubakwa. Ruskin yavuze ko Trump ari we yakije akariro bituma hanasiga ubuzima abantu batanu barimwo n'umupolisi. Abo bashingamateka bamurega barerekanye ubutumwa bwa Twitter hamwe n'amasanamu ya video yerekana ibyabaye muri iyo nyubakwa ya Capitol, amasanamu yaho Trump avuga ko amatora yibwe kandi ahamagarira abamuyoboka kuja i Washington ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere. Icyo gihe abashingamateka bategekanya kwemeza intsinzi ya Biden. Kubona abademokrati badafise amahirwe yo gukwiza amajwi 67 y'abasenateri asabwa kugira Trump yegekwe ko icyaha bisa n'uko azokwezwa ubugira kandi ari kuko biri kose Trump niwe mu perezida wa mbere muri Amerika aburanishijwe inshuro zibiri mu mateka ya Amerika. Leta Zunze za Amerika yarafatiye ibihano abategetsi ba gisirikare bakoze kudeta muri Myanmar. Perezida Joe Biden yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igisirikare kibwirizwa gusubiza ubutegetsi cigaruriye no kubahiriza ibyo abanyagihugu batoye mu matora yo ku itariki y'umunani y'ukwezi kw'icumi na kumwe. Perezida Biden yatangaje ko Leta ya Amerika iriko irafata intambuko zo kubuza abo bajenerali kuronka imfashanyo y'imiliyaridi z'amadolari Amerika isanzwe ifashisha ico gihugu. Biden kandi yarasinye itegeko rya perezida rihana abo bategetsi ba gisirikare bafashe ya mbere muri iyi kudeta. Amatungo yabo bafitiye muri Amerika nta bubasha bakiyafise ko. Perezida Biden yavuze ko Amerika yiteguye gufata ibindi bihano birenze ibyo mu gihe ibintu byoyangara. Perezida wa Irani avuga ko igihugu ciwe kizosubira kubahiriza amasezerano ya nuclear yasinywe mu 2015 igihe bihugu byose byayateye ko umukono bizokora nk'uko. Yavuze ko igihe Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu byayasinye bizokubahiriza ibyo byemeje byose biri muri ayo masezerano, Irani nayo izobikora uko nk'uko yabikoze no muri kahise. Perezida Ruhani kandi yashimikiye ko igihugu ciwe kiri mu nzira yo kunesha intambara y'ubutunzi. Avuga ko yatewe n'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump. Libya yararokoye abimukira barenga 1,500 ku nkengera z'amazi mu burengero bw'ico gihugu mu ndwi iheze. Umutegetsi mwishyirahamwe ry'abagira neza ERC Abdel Al Idrisi yavuze ko abasirikare ba Libya bacungera imbibe z'amazi batabaye abantu kuva mu ndwi iheze gushika ejo kuwa gatatu. Igisirikare ca Libya cavuze ko ejo kuwa gatatu honyene catabaye abanyafrika 240 bari mu bwato bubiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ivuga ko abimukira barenga 1,200 hamwe n'abasaba ubuhungiro bafuye bariko baragerageza kujabuka ibahari Mediterane mu 2020.
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Shuti inshuti zacu imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41 naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umurundi Jean-Claude Bizimana yatorewe kuba umwe mu bakomiseri 11 bagize komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa. Avuga ko uwo mwanya uzamufasha gufasha igihugu cye guca ruswa.
Ndazi iby'ubundi bukene nzoheza byageze mfashe Burundi muri byinshi bitashika aho no guhaka karure n'ibijyanye kugarura amatungo yibwe icyo bita kuvima deza voa n'ikintu gihanze ibihugu cyane.
Woni Jean-Claude Bizimana watorewe kuba umwe mu bakomiseri 11 bagize komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa. Nyandi makuru abayobozi b'akarere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda bafunze by'agateganyo ikigo cy'ishuri ryisumbuye rya College Adventiste de Gakoni kubera ko abanyeshuri bakoze imyigaragambyo itemewe. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya ntimuje kure. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umurundi Jean-Claude Bizimana yatorewe kuba umwe mu bakomiseri 11 bagize komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa. Avuga ko hari byinshi azungukira muri iyo mirimo mishya bizafasha igihugu cye mu ntambara kirimo yo guhangana na ruswa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana.
Jean-Claude Bizimana umuyobozi ajejwe amategeko mu gipolisi kidasanzwe kijejwe kugwanya ibiturire mu Burundi yaratowe muri ndwi irangiye mu nama y'abashikiranganje b'imigenderanire mu Afrika mu bakomiseri 11 bajeje kugwanya igiturire muri Afrika. Uwo munyamategeko amaze imyaka 14 muri ako kazi amenyesha ko kugwanya igiturire mu Burundi byagiye biratera intambwe iboneka ubu akabashima aho Burundi bugeze.
Abantu barabonye amabi igiturire cyo cyambere hanyuma icyakabiri twabonye twagiye turabona nuko hagiye gukorana kw'inzego kare twarinubana tugitangura mugabo muri ibi bihe turabona ko inzego zijya hamwe zikaraba zigashyira uburyo zikanavuga n'ukuntu zorwanya igituri wumva icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hamisha gatatu nuko abenegihugu bamaze gutahura ingaruka mbi y'igiturire bonyene baza ngaha mu biryo wacu bagaheza bagashengeza abagibituri n'abantu batwara inzego zimwe zimwe baza bagashengeza abagigituri kandi nabo batwara rimwe rimwe bakaza bakashengeza. Urumva ko ari ikintu gikomeye twuvuga kiko kiratera imbere mu Burundi ku bijyanye n'ikwanya igituri.
Mu ishyirahamwe rijeje kurwanya igituri n'isesagurwa ry'amatungo ya Leta Oricom siko babibona. Gabriel Rufyira rirongoye amenyesha ko icyo gipolisi kidasanzwe ataco camariye Burundi n'Abarundi.
Ikintu izo nzego zagitwa kuba zakoze mu kurwanya igiturire nuko abantu bose bakorera leta canke bayikoreye bavuye mu mabanga bagomba kwerekana amatungo yabo hanyuma kandi utavyerekanye akabibazwa. Ivyo bintu bijejwe iki gipolisi cyo kurwanya igiturire nta na kimwe mu myaka 14 iheze cigeze gikogwa mwivyo izi nzego igipolisi cyo kurwanya igiturire n'izindi nzego zo kurwanya igiturire zashizweho mu bwo buryo zagomba kuba zakoze. Nuko ibi byaha byo gutunga bitagaragara iyo umuntu yakwiye ubutunzi bwiwe byagomba guhanwa. Icaha cyo kunyegeza amafaranga, icaha cyo gukoresha n'abamatungo ya leta, ivyo vyaha bitatu nta na kimwe kirigira gihanwa mwa kintu gihusha sho Burundi.
Gabriel Rufyira rero yorema kuko Jean-Claude Bizimana amenyesha kwitogwa ryiwe rizotuma hari bihinduka bigatuma ivyo batari bwashike ko bija mu ngiro.
Ubwa mbere kuba ndo mu Burundi mu bantu 11 bagiye kurwanya igiturire muri Afrika bafite ijambo mvye igiturire muri Afrika umva ko ari ijambo rikomeye ku gihugu cyacu. Icya kabiri kandi nuko jewe kuba nakoze muri izo nzego ndazi iby'igiturire ndazi iby'ubundi bukene nzoheza ngerageze mfashe Burundi muri byinshi bitashika aho no guhaka karure nk'ibijyanye kugarura amatungo yibwe icyo bita kuvima deza voa n'ikintu gihanze ibihugu cyane. Nibaza ko icyo kintu mu maprograma tuzoshimikirako kirimo hari ikintu kiradishinga Burundi abantu batavuga amatungo yabo amatungo y'ikinywabi agaruke muri leta afashe abanyagihugu ikindi cya gatatu inzego zacu zikenewe kwigishwa
kugira byose babishike ko Jean Claude Bizimana arerekana ibitegerezwa guhinduka muri ico gipolisi kijejwe kugwanya ibiturire
nkayi wacu dusama komisariya 9 ikomisariya yose usanga arimo umuntu abantu babiri ubona ashobora kugwanya ibiturire bishoboke uburyo bafise sikirenga nibaza ahubwo ko kugira igiturire kigwanye mu kwigenzeza inzego abanyagihugu bwa mbere mu kugwiza abakozi mu izo nzego mu kugwiza uburyo bashyira mu izo nzego hanyuma nabo nyine bakora mu izo nzego bakaronka ubuhinga bukwiye ni igiturire kuno ni processus tegerezwa gukomeza inzego tugashyira mu buryo mu nzego hanyuma kugira umwasi mu gihe igiturire ntaronka aminera izo nzego zishobora gukora zitegenja zifise uburyo kandi dishobora gushyikira abanyagihugu bitagoranye
icegeranyo cya Transparency International ishyirahamwe mpuzamakungu yerekana uko igiturire cifashe mu bihugu 180 byo ku isi mu cegeranyo cyaryo cyo kugenekereza rya 2019 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka turimwo cerekana ko Burundi buri mu kibanza c'165 mu gihe ico gipolisi kidasanzwe cashingwa icegeranyo cy'ishyira hamwe cyasohotse tariki 25 ukwezi kwa mbere umwaka 2017 cerekana ko Burundi bwari mu kibanza c'159. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amafaranga akabakaba miliyari 30 z'amarundi yari yaratanzwe gufasha amakoperative arenga 300 yashinzwe ku mitumba yose mu Burundi yaburiwe irengero. Kuri uwa gatatu Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko yatangiye kugenzura ayo makoperative. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umuceri rero warawurimye mugabo kubera yuko inyubakwa zizana amazi zari zishaje ntizashikana amazi neza.
Uyu mugabo ari muri koperative Sangwe y'uburimyi ikorera ku mutumba umwe wo muri komine Bukinanya na Muntara ya Cibitoke. Ariko yiganira Ijwi rya Amerika ingene muri koperative yabo habonetsemo uruhombo.
Umuceri rero nawo umaze iminsi 2 canke 3 utariko urahahirwa ngo uronke amazi akwiye gushobora no gutumbika ibitumbwe nikaza ari amapepu atamuceri urimwo. Turitaba turarima muri iryo tongo twahawe na leta ariko rero umwimbu ntiwaje ushimishije nkuko twari tubyifuza arico gituma dusa nabateye intambwe ntonya dusubira inyuma ariko ntitwahombye ngo dushikeyo cyane ngo biduce intege twaraba ko ku masezo akurikira twotera intambwe yindi ishimishije ku mwimbu turiko turagira turabe ko twoshobora kuyasubiza tukifuza yuko baba batubangiriye bivanye n'ivyo turima karaba yuko twashobora kuyishura.
Mu mwaka w'2019 leta yafashe ingingo yo guhimiriza abanyagihugu baba ku mitumba yose irenga gato 300 kuja hamwe mu mashirahamwe y'amakoperative kugira ngo barimire hamwe bongere bagire ubworozi bw'ibitungwa vya kijambere. Umutumba wose wagenewe miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo ushobore kurangura ico gikogwa. Ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bwasiguye ko ari ngurane izo kwishurwa atanyungu. Yamara inyuma y'imyaka 2 amenshi muri ayo makoperative yarahonze. Janje irangarukiye no muhanuzi wa komine Mabayi akurikirana makoperative 23 yo muri yo komine y'intara ya Cibitoke arasigura igituma atanyungu yabonetse mu makoperative menshi mu gihugu.
Agahombo kabaye piyosezo ya mbere ukuraraba tatumye mutahe uno munsi uhungabana asigaye mutahe mitoya. Ikintu utakimenyereye nyine tuzakura n'intambamyi gukurikirana umurima. Hari abahuye n'ibibazo imbuto ya mbere ntiyameze, hari abahuye n'ingorane y'abakozi baciye bazimba kubera bacumba ngo haje amahera ya leta, amahera amakoperative asa amahera menshi ico cy'imbuto. Hanyuma habaye ikibazo cy'uko amazi yahoranye ico kwishyura amafaranga ni ngombwa turabizi yuko n'amahera y'igihugu amakoperative ateje kuzoyishyura. Ikibazo gusa dufise nuko amasezo ya mbere habaye agahombo kugira twishyure bitatugoye tusako twongererwa ikirimo twabaho ku myaka 2 basukaje kuri 3.
Yamara naho biruko harahandi nk'umuntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu amakoperative yagerageje. Akarorero ni koperative yitwa SCPDC yo muri komine Mwumba yarimye amahegitara atari make y'ibigori. Umwe mu bayirongoye avuga ko mwimbo wagenze neza.
Ahubwo turiko turanimvira ukuntu umwimbo uzashobora gushikira kuja ku masoko aho se barondo avuga yuko abarimyi umwimbo bashobora leta ishobora kutugurira mbavu yivyo natwebwe ubwacu turiko turarondera ingene ahubwo koshikira intambwe yo kuhingura turabona yuko umwimbo ari mwiza kandi ushimishije.
Kuri uyu wa gatatu ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwatanguje igikorwa cyo kugenzura icyo bacaratumye amenshi muri ayo makoperative ahomba bwerekana ko amafaranga arenga imiliyari 15 ashobora kuba yarahombye. Jervendera Kobuca atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko amafaranga yatanzwe yose abwirizwa kwishugwa
imiliyari 30 zirenga yahawe makoperative yo ku mitumba kugira ngo abarundi twese turi hamwe tugwanye ubukene. Rero mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ayo mafaranga yakoreshejwe naburya ubutigo bugeze kugira ngo ayo makoperative atangure kwishyura iyo ngurane turabe ko dushobora kwiha inyishu ku bibazo bimwe bimwe nk'ibi. Mbega iyo ngurane yakoze iki? Ubutunzi bwa koperative bwifashe gute uno munsi?
Bamwe mu batwaraye mashirahamwe y'abaremye n'aborozi bemeza ko hari naho abajejwe intwaro bivanga mu itunganywa ryayo bigatuma ubutunzi bwibwa. Abandi nabo babona ko ubutunzi bw'ikoperative bwanyurujwe kubera busa naho atawabukurikiranira hagufi ahari. Umushikiranganje abajejwe yemeje ko aho bizoboneka ko umustanteri canke utwara umutumba yagize uruhara mu kunyuruza amatungo ya koperative azokurukiranwa nk'uwanyonoye itunga ry'igihugu. Ico gikorwa cigenzura kizobera mu ntara zose z'igihugu. Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru mu Burundi, leta yashyizeho urwego rw'igihugu rushinzwe kugena igiciro cy'ibiribwa mu gihe cy'isarura. Abacuruzi na leta ubwayo ntibemerewe gushyira umusaruro ku masoko ku giciro bishakiye mu gihe umusaruro wagabanutse. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Ubushikiranganje bujejwe uburimyi mu Burundi bwemeza ko umwimbu wagenze neza cyane muri kino gihe cy'agatasi, bumenyesha ko icyabitumye ari utwigoro twa leta two kuronza abarimyi ifumbire n'imbuto ku gihe kandi bihagije. Ariko umushikiranganje Deogide Rurema avuga ko ivyo bidahagije ari naco gituma hashyizweho umugwi w'igihugu w'amaho urabitunganywa ry'ibiciro. Abawugize baturuka mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, ubudandaji, imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hamwe n'ibindi. Ubu igihe cy'imbura kugiterwa cose habwirizwa kuba igiciro abacuruza bataja munsi mu gihe kuri abarimyi ku kilogarama nk'uko Rurema twari ubushikiranganje bw'urimyi abisigura. Aha hari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kiganiro yamenyesha makuru mu kajoro ko kuri uyu wa mbere.
Umugiye kumviriza ikiro cy'ibitunguru bariko barabigura amahera angana ku 300 n'amajana 4 kandi turi ko turaraba ku mwene gihugu arahombera cyane kuri ari mukere. Inyuma y'amezi abiri cyangwa atatu usanga igiciro cy'ibyo biterwa nyene warikuvye nka kabiri cyangwa gatatu, ibiraho ugasanga biri ku 2025. Kubyo twabonye yuko aba bantu baza hagati na hagati bita ba intermediaire cyangwa badandaza nibo bunguka kurusha umwe n'igihugu. Twaramaze kubona ku bigori kugira ngo uronke ikiro cy'ibigori mushiramo amahera ari munsi y'amajana 550. Cyo gituma twaciye tuvuga tuti umwe n'igihugu nawe ahungukire ntihagire umudandaza aza kumugurira ico kiro cy'ibigori ku mahera ari munsi y'amajana 680. Hariho umugwi wamaho bagiye kuzoca baza baricara gihe cyose baraba ati mbega ikiro cy'iki gitegwa carimwe kurangahe. Baca bashinga ati umwene gihugu nashobora kukigurisha ku mahera ari munsi yaya.
Tuetse igiciro cy'ikiguzi n'igihe cyo gusubiza umwimbu ku masoko nta muntu n'umwe acemerewe kudandaza kwa byumva na leta ubwayo aya mabwiriza arayira.
Yaba umudandaza yabiguzi yaba leta ibigarukanye ku isoko nta nyungu izorenza 100 cyangwa 150 ku kiro. Bimwe byo kuvuga ngo umuntu araguze imbuto aragiye azibitse agaruka kuzigurisha mu itera zizimbye ibyo bizoca bihaba.
Jiha Hakizimana twashyira mu Forikone F rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama arashima ino ngingo agasanga yije kurenganura abarimyi.
Tukibaza ko ari intango ku murimyi yo gukora atera imbere. Ibijyanye n'iyo komisiyo yoshigwaho yojamo abasanzwe bakora ibyo kugwanya ibiturire n'ibindi n'inzego za leta gucyo byoshoboka kugira ibyo biciro byubahirizwe kuko tamaze kubona ko hari biciro bishigwa mu ngiro ugasanga ntibyakurikijwe aha twotanga ibiciro by'amasima bidasiba kugaragaramo ubusuma bw'abantu bacuruza ku gitigiri bishakiye ndacyo bituma rero twifuza ko uwo mugwi ubamwe batari bake gucyo bigatuma ngo busuma n'ubwo bunyonyezi bugwanywa ku rugero hejuru maze umurinyi akarima yiteza imbere
umunyagi ubwo mu ntaci bitoke mu buraruko bushuburengero ari muri cooperative ifize machine zisya na basano wiruhutsa
bebe twayakiriye neza ama cooperative niyo azotadaragura ibeyi izwi na leta kandi umunyagihugu nawe akaba bironkema koyoko kuberako azobaguriwe neza hamwe na wazoja ku isoko gusuma agasanga ni sawa ni cooperative akarusho igiye kuronka kuberako izoza iragura ibigori ku giciro kizwi kandi ikaciza irahingura nayo nyene igiye kubitoreramo akoyoko
muri ino rima ryagatatsi kandi leta ya Burundi maze kwigarurira amatongo afite uburinganire bwa baba amahegitari ya 670 ayazoshirwamo ibigo vyiratiro deho giderema nanone
arashitswe ibigo ijana na mirongine na bine twamenyesha kandi ko muri yo ntumbero nyene amatongo yose afise uburinganire bwa baba amahegitari 670 aheruka kugaruzwa mu minwe ya leta azocaba ibigo vyiratiro vy'uburimyi n'ubworozi bizokoregwamo n'amakoperative yo ku mitumba ayo nayo akazokurikiranwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije
abajeje mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi bahamagarirwa bari kumwe n'abajeje intwaro gukora ibishoboka byose kuva ku mitumba kugira ngo mu kwezi kwa gatanu umwimbo w'impeshi uzoboneka uzotunga abarundi na mu gihugu kugera mu kwa 12 bongere basagurira isoko kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze hatanguye agatasi kugeza ubu amatona arenga 22 y'umwavu w'ikizungu n'ishwagara ikoreshwa nk'intabire mu mirima irenga ibiro 8,500 nizo bitegerezwa guhabwa abarimyi ibice birenga 72% nizo bimaze kwegerezwa habigenewe igisata cy'uburimyi kiri mu migambi yihutirwa Perezida Evariste Ndayishimiye yashyize imbere leta yiwe izihutira kurangura ubona ko nawe nyene yakunze kuboneka mu mirima yifatira isuka akaja kurima kandi akaba kuva akiri umunyamabanga mukuru wa ZNDFDD mu myaka 5 ishize yahimije cyane abantu na cyane cyane abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abakozi ba leta kwijukira isuka Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Mu Rwanda abayobozi b'akarere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba baratangaza ko bafunze by'agateganyo ikigo cy'ishuri ryisumbuye rya College Adventiste de Gakoni kubera ko abanyeshuri bakoze imyigaragambyo ubutegetsi buvuga ko itemewe abanyeshuri 16 batawe muri yombi ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda
Mu kiganiro n'ibitangazamakuru by'igihugu ku ngingo y'ifungwa ry'ishuri College Adventiste de Gakoni riherereye mu karere ka Gatsibo bwa Narishari Gasana utegeka ku karere yemeje ko nyirabayaza nari imyigaragambyo y'abanyeshuri bigaga muri cyo kigo yemeje ko intandaro ari Joseph Rukundo umwe mu banyeshuri warumaze igihe yitwara nabi igihe cyo kumwirukana burundu bagenzi be batambamira yirukanwa rye Meya Gasana avuga ko abo banyeshuri mu cyumweru gishize bahisemo gutera amabuye imodoka y'abapolisi yari yaje gukemura ibyo bibazo bayimena ibirahure barangije birara mu birahure by'inzu z'uburyamo bwabo bararagamo baramenagura Meya Gasana avuga ko byabaye ngombwa ko bagirwa inama na Minisiteri y'Uburezi baba bafunze College Adventiste de Gakoni naho bafatwa nk'abanyirabayaza na 16 bahita batabwa muri yombi
tubigiriho inama na Minisiteri y'Uburezi ndetse n'izindi nzego zisumbuye kubera iyo myitwarire idakwiye itari isanzwe mu gihugu cyacu tubona ari ngombwa yuko ifungwa kugira ngo abana boherezwe mu ngo zabo ababyeyi bongere babakire ubu rero byarangiye abana bose batashye ariko hari ababigize muri kare bukomeye muri mu myiteguro bagera kuri 16 nawe arimo ubari mu maboko yari barimo gukurikirana mubyo kuri giye kureba ubugaragambyo yakozwe abanyeshuri bose bayigize uruhare.
Mu iperereza ijwi rya Amerika yakoze yabwiwe ko iki kigo cy'amashuri cyafunzwe kigagama abanyeshuri biganjemo impunzi z'abanyekongo. Abahaye amakuru ijwi rya Amerika bemeza ko abo banyeshuri bazweho gushyira hamwe ku buryo bigoye kubameneramo igihe babona hari mugenzi wabo urengana. Mu buryo bugoranye twabashije kuvugana n'umwe mu bigaga muri iki kigo cyafunzwe, akomoka mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda icumbikiye impunzi z'abanyekongo. Yemeza ko ubusanzwe imyigaragambyo bayikoze kuko babonaga mugenzi wabo yirukanywe ku maherere. Yavuze ko yari amaze iminsi akora amakosa yemeza ko atamuviramo kwirukanwa burundu. Ku ngingo y'ubusinzi buvuga kuri mugenzi wabo, avuga ko ayo makuru bayakesha ubuyobozi bwabo kuko bo ntabwo bari bamuziho. Yavuze ko hari hashize igihe abanyeshuri badashaka ubuyobozi bw'ishuri kuko ngo bubatoteza bubita impunzi n'andi magambo bakomeretsa.
Ndese abayobozi bacu badufataga nabi nyine mu buryo bugaragara, baducurira nyine ngo turi abana b'impunzi, nyine ibintu nk'ibyo batubwira amagambo adukomeretsa. Umuntu akubwira amagambo agukomeretsa rimwe kabiri gatatu ntabwo wakwishima.
None umuntu akwise impunzi kuri wowe biragukomeretsa?
Biterwa n'uburyo abikwisemo.
Byagendaga bite?
Uwavugaga nk'ikintu ukumva mvuze ngo dore ngo ni ya mpunzi itambuke, wakoraga kose nyine katanakomeye ngo nani ya mpunzi.
Uyu munyeshuri ariko akavuga ko ibyo bakoze babyicuza kuko basanga byarafasha urundi rwego bitari bikwiye.
Inyana n'abanyeshuri natwe twakoze ikosa gukora biriya bintu tukamena mu nyine amadirisha tugakora biriya byanyu, ntabwo byari bikwiye. Nyine twasabye n'imbabazi ariko nyine natwe bakwiye kutwumva kuko natwe ntabwo uko twari tubaye hari byiza nyine bakadukemurira ikibazo.
None nimusubira ku ishuri bwo mugasanga ari ubwo buyobozi bizagenda bite?
Nyine none suko nakubwira ngo iki nyine kuba ikibazo cyacu twari gitanze mu buyobozi, naba ni ababyeyi bazakidukemurira, ntabwo twatekereza ko twakongera kubasanga.
Mu yandi magambo, bahinduye ubuyobozi mwagenda mukiga mutekanye nta kibazo
cyane.
Umwe mu barimu bigisha kuri College Adventiste Dogakuni wavuganye n'ijwi rya Amerika ariko agasaba kumurindira umutekano, yemeza ko ibyo uyu munyeshuri ufatwa nk'uwabaye imbarutso y'imyigaragambyo bitari ikibazo nyamukuru. Yemeza ko mu bihe bitandukanye bakunze kumva abanyeshuri binubira ubuyobozi bw'ishuri ko bubatoteza. Uyu mureza avuga ko kugeza n'ubu hari abarimu bagenzi we Batanazi Joseph Rukundo nk'urugero rw'umunyeshuri wari ikigomeke mu kigo. Kubwe asanga umuzi w'ikibazo ari ubwumvikane buke hagati y'abanyeshuri n'ababayobora kuko habuze uruhande rwacisha make.
Kubera yuko bivuze ngo amezi atatu tumaze hariya nta kenshi natwe tuzi kuva mwana nta mwarimu yakubise, nta mugenzi we yakubise, nibyo ngo bafashe igitambo, ahubwo ni twa tuntu nyine kereza atinyishije ataro sinereje shinge muri pepu ugasanga hawe ruto tukumva iki, urabona kubwe baba basohotse mu bandi bafite kino bitara ba pere na ba mere.
Yego.
N'ubundi no mu kigo izo nzego zabo ziba zigira, rero ugasanga niba basinyishije nk'umwana atabishaka uwitwa mere we ari kumuburanira, kere we n'abasoranje bagiye kumuburanira gutyo gutyo, nyine haza nk'utuntu.
Uyu murezi kandi akomeza avuga ko ibyabaye byahumiye ku mirari kuko n'ubusanzwe ngo iyo akarere ka Gatsibo katinjira mu kibazo abanyeshuri ubwabo bashobora gusohoka bakivana mu kigo nk'ikimenyetso cyo kwanga ubuyobozi. Yatubwiye ko akarere ka Gatsibo kari gusaba abarimu gukomeza gutegura amasomo kabizeza ko mu gihe cya vuba ibibazo biraba byavuye mu nzira bagasubira mu kazi, kanabizeza ko nta ngaruka bizabagiraho ku kijyanye n'imishahara yabo. Inshuro zose ijwi rya Amerika yashatse abategetsi ba Minisiteri y'Uburezi kuri iki kibazo ntibyadukundiye, yaba Madame Valentine Uwamariya utegeka iyi Minisiteri, yewe na Bwana Gaspari Twagirayezu ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Nta n'umwe witabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje. Twifuzaga kumenya igihe ntarengwa iki kibazo kizaba cyaviye mu nzira. Amakuru y'isoko ry'ijwi rya Amerika avuga ko mu banyeshuri babarirwa muri 400 bigaga kuri College Adventiste Dogakoni abasaga 300 ari impunzi z'abanyekongo, barimo 125 bo mu nkambi ya Gihembe iri Ibyumba n'175 bo mu nkambi ya Nyabihe Kigatsibo. Ayo makuru agakomeza avuga ko abigaragambije bigaga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yari nayo ntandaro yo gufunga ikigo cyose. Abagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Shuti muduteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika, nshimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Wayashyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.